라디오 이수지 아메리카. Mwananya kumvirizi biganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu byo kuri isa
ibintu byarahi bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda abona ko abantu batikiye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda
uwo numwe mu basinzikajwe n'imyuzure mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura turavuga no ku banyasomalia muri Kenya bifatanije n'abanyakenya mu kwiyamiriza igitero citerabwoba cyahitanye abantu 21 Nairobi ku munsi wa kabiri murumviriza n'ikiganiro gishashakira amakuru iyo mu karere mu Burundi abantu 8 bo mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura nibo bahitanywe n'imvura yarayiguye mu ijoro ryo ku munsi wa kane washiriye uno munsi wa gatanu mazu arenga 30 yarasidutse ayarenga 100 nayo ategwa n'imyuzure byatangajwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka no gutabara ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura mu Burundi.
Iyo mvura isegenya yahitanye umuryango umwe wo ku gacimbiri Ruyange umutumba sororezo wa komine Kanyosha intara ya Bujumbura ni mu nkengera z'igisagara cha Bujumbura mu gitondo cy'uno wa gatanu intuntu n'amarira nibyo byaranga abaryango n'ababanyi b'umuhisi Ndikumana Janvier n'umuryango we wose atanu mwavuyemwo biturutse ku musozi wasidukiye ku buraro bari baryamyemwo abijwi rya Amerika ryasanze ku rugo rw'abahisi bari bumiwe batagireho bacira nayo bamira abari umutima amenyo bavuga ko badatahura izabaye
ahubwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twatangaye twese kuko byabaye mu ijoro ta muntu umwe arahabona ko mbere turiko turibaza ati iyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara tubonye nk'umuryango wusuheza abana n'umusinga nahe n'umufaso nibahereye mu nzu rumiwe
ibi bintu byarahi bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda urabona ko abantu batikiye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda gusa
umutumba Ruyange aharaye haguye ibara urahanamye kandi imvura ibandanije igwa ku murindi iriko izindi nkumbi zishobora kuhagwa ababanyi babaraye bahasize ubuzima bafise icyo basaba
icyo dufasa kimwe gikenewe nuko kenshi tworonka ahantu tuba hameze neza urabona aha hantu n'ukuri harateye agahinda n'ubundi n'abandi baracyapfa kuko hari manga ndende
umufasa urabona hano hantu haratemba harahanamye inzu yaguye ku musozi hari n'izindi ziri ruhande bega icyo kugwa n'igiki kugira ngo isanganye nk'irindisubire kuba
nibaza yuko abazetwe intwaro bagira icyo bakoze ku bantu basigaye hano hantu kugira ntasubire kugira isanganye nk'iri
umuhanuzi wa musitandaro wa komine Kanyosha ajejwe imibano n'intwaro nabo nyene asanga akugacimbira Ruyange abahaba babangamiwe muri kino gihe cy'imvura afatiye kukuntu hahanamye Ladislas Baziruwiha yabwijwe rya Amerika ikigiye gukorwa vuba
ikigiye gukorwa nuko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi yuko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba handi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bo kwitunganya
aravyo kuntu hameze mu bisanzwe saho kubaka amazu nta mugambi wa kazoza hoho utegekanya kugira ngo ibara nk'iryo no kumwakoze ntisubire
ku umugambi wa kazoza ni ngombwa ariko murazi imigambi nk'iyi hajya n'ahantu hanini cyane nantu hegereye igisagara abantu barahurumbira kuko bumva ko begereye igisagara cyane irashoboka rero ko uwo mugambi leta yo nyene ifata ingingo abo bantu bakimugwa hanyuma bakategura
imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ndiyo nonye gusa mu ntara ya Bujumbura Colonel Antoine Ntemako arunga igipolisi kijeje gutabara avuga ko abantu babiri baraye bahasize ubuzima batwaye n'imyuzure mu gisagara cha Bujumbura umwe muri zone ya Buyenzi uwundi muri zone ya Kinama n'amazu atari make yasambutse
mu gisagara cha Bujumbura naho nyene ntibyoroshye cyane cyane muri komine Ntahangwa ni muri zone Buterere amazu 30 yabomotse ayandi 102 aruzura mu Kinama batandatu arasambuka kweri yombura nyinshi nyende umuntu umwe n'abanyirahasi ubuzima kweri yombura mu buyenzi muri komine mukaza umuntu umwe yitabye imana ahitanwe n'iyombura ama n'abantu babiri barakomeretse murumva ko ari ibintu bitegwa bakandi byo nibiharu bya mbere turacabana turondera turaba ibiharuro kugira ngo tuzobikoreye ko abantu bazoshobora gufasha
ikigo ijibu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere mu Burundi catangaje ko muri kino gihe imvura izogwa ari nyinshi mu burere bwo mu burengero mu buraruko bushira uburengero no mu gihugu hagati umuyobozi w'ico kigo Renerida Ndayishimiye yabitangaje kugenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka uheze hari mwihanahana ry'ivyumviro ku bijanye n'ingene ikirere kizoba cifashe muri uno mwaka wa 2019 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ku iyo nkuru. Kuri uno wa gatanu abadandaza b'isoko nini cyane ya mbere mu karere ka Afrika buseruko ya Eastleigh igizwe ahanini n'abacuruzi baturuka muri Somalia yazindutse yugara mu ntumbero w'ikwiyamiriza igitero c'iterabwoba cahitanye abantu 21 Nairobi ku munsi wa kabiri. Abo banyesomalia bagize urugendo rw'amahoro rwo guhagararana n'imiryango yabuze ababo. Bakuru umuryango w'abasomali n'abanyepolitike muri bo bavuze ko bagiye gukomeza inyigisho kugwaruka ruhendwa na Al-Shabab rukajanwa mu bikorwa by'iterabwoba. Umenyesha makuru wa Cheroje wiri Kaneza ari Nairobi adufite ibindi kuri inguru.
Somagaram tagnan kanondat kanabadri yowanaga chaal.
Ha!
Magaidi washindwe.
Washindwe!
Al-Shabab ishindwe.
Ishindwe! Washindwe!
Uwo mushinga mateka Yusuf Hassan yatowe mu bwoko bwa Nyesomalia mu gace ka Kamkunji na Nairobi yari mu bari barongoye urugendo rw'amahoro rwakozwe nyuma yo kugara maduka mu isoko ya Isiri. Iyo soko nini ya mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko yiziziwe n'abanyesomalia. Bwana Hassan ari imbere y'isinzi ry'abantu yasiguye icyatumye uyu munsi yafatwa ingingo yo kugara iyo soko mu kiringo cy'isaha imwe.
We stand together with the rest of Kenyans. We are part.
Duhagararanye n'abandi banyakenya turi bamwe mu bagize Kenya. Ingorane za Kenya n'iterambere bya Kenya ni byacu twese kandi ntidushobora gushirwa ku ruhande nk'ubwoko. Rero ubwoko bwacu burahabwiyamiriza iterabwoba amacakubiri n'ubugizi bwa nabi. Al-Shabab ntigifise kibanza muri twebwe. Turiyamirije ivyiyumviro n'akaranga mutima ka Al-Shabab. Ntibaduserukira canke ngo batuvugire kazoza kacu kari ngaha.
Our future belongs here.
Ekana Hussein rabase rukira ubwoko bw'abanyesomalia yunga murya Hassan.
Hiyo yaliyotokea katika sehemu ya Riverside tumesikitika sana. Na vile mnavyoona hata sisi
birya byabereye Riverside byatubabaje cyane. Natwebwe abana ba Isli twarabuza abahungu bacu bize bo ba indongozi z'ejo haza. Mwarababonye tubahamba haraciye iminsi ibiri. Turababaye rwose kandi twebwe ntidushigikiye Al-Shabab cyangwa ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose. Twebwe aba ba Isli turabadandaza bironderera gusumukate ku munsi ku munsi. Sinkekeranya ko mwese muzokwifatanya natwe kandi muronsa makuru yariyo yose mweretswe nimero yo gutanga raporo. Iyo nimero ntiyerekana amazina canke nimero y'umuntu. Muyigore mu telefone ko munarungike ku butumwa bwanditse. Hagataho bamwe mu bakenya basanze bihevye bateye kunyuba ko yadusite barababanyi babo bavuga ko batunguwe n'ivyabaye. Uwo mukenyezi numwe muri bo.
It's quite shocking. So it's very unexpected. We've been
birabaje rwose ntavyo twari twiteze pe. Twari tubanye n'umugabo nk'amezi atatu yari no ku rubuga rwa WhatsApp rw'urupangu yanatanze amafaranga mu bikorwa n'imigambi dufise ngaha. Twumva harabaye ikirengero mu gucungera umutekano wacu. Ntitwiyumva neza kureka abana bacu gukinira hanze.
Play outside.
Al-Shabab yavuze ku cyahitumye gutera Nairobi hanini ari ingingo ya Perezida Trump yo kwimurira ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu. Ariko muhinga mu byerekeye umutekano mwenda mbijiwe asanga bitagira ifatiro.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ivyo gutwenga kuko Kenya ivyo bibazo vya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ivyo mperuka Donald Trump atari prezida wa Kenya ahubwo ari wa Amerika. Rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika sitwebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv? Hassan nawe yagarutse kutwigoro turiko turakorwa kugira ngo rwaruka ntirusubire kureshwa na Al-Shabab.
Many of the issues that lure young people to terrorism and to radicalization are social issues.
ibibazo byinshi bituma urwaruka kuja mu iterabwoba no kuba intagondwa n'ivy'imibereho nko kubura kazi umubabaro wo gukumirwa n'ibindi turiko duhurwaruka rwacu akaryo ko kuja mu mashure no kubateza imbere twaruguruye amashure y'imyuga no gutuma tumanako mu duce duvisemwe abantu bakenye cyane kuko tubafise abakene bashobora kureshwa byoroshe bakemera kuja mu ntagondwa kandi twarasubije inyuma ukwemerwa kwa Al-Shabab mu bwoko bwacu mu buryo bw'igitangaza Ushikubu abantu 21 bari mu polisi umwe niwe bimaze kumenyekana ko baguye mu gitero cyo kunywa kwa dusite cyabaye ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri w'indwi abihebye batanu baricwa abo bakorana bagera ku 9 nabo batabwa muri yompi Heroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro kira
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kuvyerekeye kiza sida
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
guhabwa inyishu yo kwa muganga ikomenyesha kugendana umugera wa sida sikintu coroshe kwakira eka nti binoroshe gushikiza mu muryango kuko ari inkuru kenshi iza ica inkokora ariko ahanini byose ngo biva ku kugenda umuntu aba asanzwe abaho mu buzima bwa misi yose uko biri kose ugendana umugera wa sida yama akeneye abamuba hafi bamutera intege mu bihe abayemo kumenyesha makuru wacu Francine ndiho kubwayo aradushikiriza uko babiyaze n'imigwi itandukanye
nkibimenya narababaye cyane ndumva ko ubuzima bwanje buhetse
uwo mukenyezi ni umunywanyi w'ishyirahamwe ANSS rikurikirana abagendana umugera wa sida mu Burundi atubwira ingene yumvise amerewe kwa muganga bahejeje kumumenyesha ko basanze afise umugera wa sida iminsi ya mbere iragora na cane cane iyo hageze kubibwira abandi nk'uko abivuga
narababaye cyane ndumva ko amagara yanje kubaho bitarimo ndumva ko nabana ngiye gupfa ntabareze ndumva ko ntariho ndi mu bapfuye ariko manze kumviriza inyigisho za muganga byarampaye kure maze muganga arambwira ati aba bose bari ngaha nanone ubona ko basa neza ati nawe nta kizobuza utabaho kandi niwafata umuti neza uzorera abana bakuru
harabo wabimenyesheje
mu nshuti genda afise mutoyi wanjye naramwegereye ndabimubarira nyine wacu yarababaye arambwira ati cheki imbabaje nuko mbona uzohapfupfa abana none bitagenda gute ngo ubu yamaze kubimenyera ubasigaye ambwira ngo usa neza ngo ufise amagara meza
imiryango yose ntiyakira kumwe inkuru nk'iyo wundi mukenyezi avuga ko we bitamuteye ubwo ba amenye kwa gwaye kuko yibutse ko n'izindi ndwara zica
amaze kumenya ko ngwaye cyeje nyine narahamagaye umuryango mpamagara bene wacu ndabwira musazanje ndamugatijewe nasanze naranduye umugera wa sida musazanje cyo yambwiye ati nureme zongorane ntabwo ari ngorane za wewenyene cyo ndagusabye gusamushikanje ubandanye usenga nushiremo masrese mu mutwe nuzu wavugira ingorane ati ufe hataraje urabona kufisa abantu je nanitiro nigeze mbura nayibonye uko umengo nibisanzwe kuko ingwara zica ni nyinshi sumugera kuko maze kwinjira muri ANSS nkajya mu nama nasanze hari abagore benshi beza mbere basubinjye ubunini n'ubwiza cyambona uko umengo ni ibintu bisanzwe gusa bidashobora kumbuza amahoro
umuntu agendana umugera wa sida arakenera abamuba hafi umwe mu baforoma basanzwe babakurikirana amenyesha ko kuba bakenyezi akenshi batanaherekezwa n'abagabo bubakanye iyo bagiye kwa muganga ngo ari imwe mu ntambamye
abaherekezwa n'abashingantahe babo ni bake nico gituma rero cusanga kenshi umukenyezi acaja gushwana muhira igihe umushingantahe wiwe amenye yuko umukenyezi agendana umugera umushingantahe kenshi yihutira gucamubarira ngo umugera ngo niwe wawuzanye ngo niwe wawukweze ibicanke n'ibindi abantu nkaba n'abantu bo kwitwararika cyane n'abantu bakeneye ko babona ko wabitayeho n'abantu bakeneye ko bagutuye ikibazo babona ko babatoreye inyishu naho vyoba bigoye ukamuremesha ukamubwira uti ndagufasha
kwakira ko umuntu mu muryango agendana umugera wa sida biragora ariko kandi iyo bishitse ngo urabitahura ukanatanga intererano yawe nk'uko umwe mu bagabo twavuganye abishikiriza
umunsi wa mbere nyene urumva ko
bitangaje ugize ubwoba mugabo bisubiye uko imisi igendira hera niko ugenda urabitahura tikumbure ko byamushikiye nta kundi kumwiyegereza nakamuba hagufi nkabo uhura araba mama bayigendana arabapfakazi misanzwe ari nk'icyo umuterere ushoboye urakimufasha ukamufasha no kuraba abana misanzwe uramuhimiza kajara agenda kwa muganga afata imiti kini nacho kujya kuntu hari bikorwa byinshi hari ukwifata ukundi kuntu misanzwe amaze kumenya ko awufise nawo muhanura hari ibintu byishirinda baranavuga yuko ngo hari nibikorwa uhura biruhisha usanga abasoda mu mubiri bakagwara na nyabikorwa ugasanga nawe nyene ntibimworoheye misanzwe ura fasha
gushigikira ugendana umugera wa sida biri mu byofasha kugira nawe yumve ko naho yanduye indwara atari ugiye gufa canke ngo abeho ata umuseruka ko Francine ndio kubgayi Bujumbura kubwijwi rya America.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya America.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kubigeme imiliyoni n'imiliyoni ku isi gushika mu myaka y'imiyabaga ntibizana n'ihinduka ry'imiri yabo yonyene ahubwo bizarana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo. Barakoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato, baratwara inda batifuza kandi bakagwara indwara zo mu bihimba vyirondoka. Umwigeme Dori Nikas yabo ya higanywe muri Mistake Burundi mu kwezi kwa 11 mwaka urangiye 2018 yarihaye ikogwa cyo kugwanya ivyo bibazo abakobwa bahura navyo. Yaganiriye mukanya na mugenzi wacu Uriane Itangishaka akabatangura amubwira ihiganwa rya Mistake aheruka guhiganwamo.
Ego Mistake ni higanwa ryari rigenekewe ku migeme wese yaba ari hagati y'imyaka 17 na 23. Intumbero y'iryo higanwa ryari ryo gushigikira umurundi kazi wese mu migambi yabo mu bijyanye byerekeye ubumenyi bujyanye n'iterambere ry'imashini. Ryari higanwa ryateguwe n'ubushikiranganji bugaruka n'ibyo bita mu Gifaransa ama poste teise bifatanyije n'ishyirahamwe ryitwa BHUB Burundi Innovation Hub aho umwigeme wese yarazana proje yiwe bakamufasha kuyidevelopa aho twakurikiraniwe na Spirit Connect iyo twari twavugiye ko vendredi hete. Ego
muri iryo heganwa rero niho twumvise ko twamenye yuko uwashikirije ubwo buhinga duhava tuvuga mu kanya kari imbere. Ariko mbere yaho yuko tuvuga ubwo buhinga we washikirije muri Mistake, ubwo buhinga bwa none bwa technology washikirije, ushobora kutubwira icyatumye wiyumvira gutangura ubwo buhinga washikirije yo app y'amakuru yofasha abigeme kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo?
Ego je ndavuga yuko ikintu cyamenye niyumvira uwo mugambi wo gukreya application ni inkuru navuga ko ari inkuru imbabaje yankoze ku mutima y'umukobwa yabana n'umuvyeyi wiwe abe ari se wiwe. Umwana yaragize ngo umubyeyi we akaguma muviola umwana ntabe akaguma afata ku nguvu umwana nawe ntashobore kuronka yitura kandi no mu ishuri kubona atarose n'ubumenyi buhagije ku byerekeye indwara zanzwa zikiri mu bihimba by'irondoka ibyo yose bikaba ingorane kuri we. Ibyo byarankoze ku mutima ku buryo nyumviye ati kubera iki tutoja hamwe tugakora ikintu cyofasha ubwo gwaruka kugira ngo baronke ubumenyi buhagije kuri izo ndwara zandura zikiye mu bihimba by'irondoka kugira ngo baronke bashobore no kubaronke nabo bo kwitura.
Uyu mwana none iyo nkuru ibabaje cyane utubwiye uyu mwana yari afise imyaka ingahe yarakwituye yarakubwira ibyo bibazo ariko aracamwa aho umuvyeyi wewe yamufata ku nguvu?
Oya yanyituye gusa ni nagetse kuyimenya ntiyashobore no kuronka uwo yitura kubera ko ni bimwe ubana n'umuvyeyi ntubufise uwo muyaga nta mama we yari afise umva ntiyari afise uwo bayaga ngo muhe n'impanuro cyangwa uwo mukura muri ivyo bintu. So
yarafise imyaka ingahe?
Yarafise imyaka 16.
Irababaje cyane. rero cyo uyumvira ati abigeme nko muri iyo myaka barakwiye kuronswa makuru barakwiye kuronka aho bashaka kwitura n'umuntu bashaka kwitura ku bibazo nk'ivyo tubwire rero ivyo bijanye iryo huriro iyo application waciye wiyumvira rikora gute
ego ni nkuko mwabivuze ni application ifise ibice bine itambere ni dutanga amarticle ama novuga ko inyigisho zijanye n'ingwara zandura zice mu bimba byirondoka kugira ngo ugo rwaruka rwacu ruzonke ubumenyi buhagije kuri izo ngwara kugira ngo ntibaze bagwe no mu sanganya muri kazoza mu gice cya kabiri naho hariho igice dutanga dufashe mu gice cyerekeye abigeme kibafasha kumenya ryari bazoja mu butinyanka na ryari bazobuvamo mu ncamake bibafasha guharura kugira ngo birinde gutwara inda batifuza kubera ko icyo ni ikibazo gikunda gushyikira kenshi abigeme ego
igice cya gatatu
igice cya gatatu naho ukoresha iryo huriro ashobora kuvugana n'umuganga cyangwa uwo bita umupsikologi ku ngorane zose baba bafite kubera ko kenshi na kenshi nk'umwigeme afite ingorane cyangwa ashaka kugenda nko kwipimisha dufate nk'indwara ya sida biramugora kugenda kuri ya centre kugira ngo ukora acatinya ko batangura kumutuma intoke cyangwa batangura kumuvuga twebwe muri iryo huriro turabaha icyo bita privacy bagahura n'uwo mu doctor tukabagira bakabonana cyangwa bakavugana kuri telefone akamuha amakonseye nimba ari kubonana bakabonana cyangwa mu psychologue akamufasha muri ibyo byose yaba yifuza ego
iryo huriro none dori nk'uko tuko turabivuga ni huriro riri ku telefone ngendanwa abantu bose muri iki gihe usanga umenga barafise amatelefone ariko nk'abari mu gihugu hagati bazoshobora gukoresha iyo application ubwo buhinga cyane cyane ku matelefone asanzwe abigeme ariko baragutega amatwi telefone isanzwe yari yose ubwo buhinga burashaka kuboneka
ego cyane gose nabonye nitwara biyumviriye hari icyo bitwa mu cyongereza USSD code aho badoshobora kugira nk'akarorero nka kujya uraba amayinite ukagira etoile dufate nk'ijana hari igihe bakuzanira ibyo wifuza dore twebwe muri ubwo buhinga bwacu ihuriro badoshobora kugira uko oya baca babazanira dufate nk'inyigisho cyangwa ari umuganga bakeneye kubonana nabo tugashobora kumuhuza bakavugana
ni ukuvuga ko ashyiramo izo nimero hama amakuru akaca yinjira muri telefone yiwe
ego cyane cyane muri bwa butelefone buto buto aba bafise izo telefone bashobora kugira gukoresha ubwo buhinga
murakoze cyane none igikorwa cyo guhimiriza abigeme bakiri bato kumenya imibiri yabo woba uratangura kugikorana n'ayandi mashirahamwe canke leta nk'uko twumva wari muri iyo mistake yari yatunganyijwe na leta bobo uramaze kubegera ngo muganire nabo urabe ingene bo gufasha kumenyekanisha ubwo buhinga canke no kubushira habona
ego mugabo ko jewe ariyo nkitangura sindagira binini cyane gusa icyo nkora hari igihe mpora nkorana n'ishyirahamwe ryitwa SCORA ni abanyeshuri biga kuri Université y'u Burundi biga ibintu bijyanye n'ubuganga n'ibindi byinshi turakorana tukaganiriza urwaruka na jewe ku bwanjye muranganira n'abo tungana cyane abo bari mabasumba gatoya tukaganira kugira ngo dushobore guterana ibyiyumviro kandi twigishane kuri izo ndwara
iyo application yibabwiye bayumva gute barayitegera barayishima
ego benshi barabitahura n'abandi ndagerageza kubasigurira bakabitahura ego
ni byiza cyane none wiyumvira ko ubwo buhinga vuba tuzotangura kubona ku matelefone nka ryari
nifuza ko nko mu kwezi kwa gatanu bwatanguye gukoreshwa
Urakoze cyane Dolly, gume ku murongo kino nkuko bizi ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya America nabo nyene batangiye kuduhamagara bafise ibibazo bafise ibyiyumviro duhere kuwitwa Ngoboka. Ngoboka uraho neza?
Muraho neza. Umwaka mushya muhire kandi.
Twese.
Nduga kwijambo. Nibisanzwe nyine ninge muvugana Ngoboka. Ndabakunda cyane kandi n'ikintu cyane ndagikunda kandi nabyo nkayikunda cyane by'umwihariko. Ibintu byiza cyane ku muryango wanjye n'abanyarwanda muri rusange.
Urakoze cyane. Ikibazo ufitiye mutumire
nibyo koko nkuko twana bakurikiranye no kumbuga ndetse no ku maradiyo cyo namubwira nuko wenda yanakomereza aho ngaho ndetse ahubwo n'abagenzi be bangavu nabo bakabasha kuba batira ikirenge mu kiwe ukuri kumva nimba bire ari miliyoni irenga nkuko nabibonye ubundi kumva ko cyaba rwose ari igikorwa cyiza cyane arimo gukora n'abandi bamufatiyeho urugero nabo bakabasha gukora nk'ibyo akora uwo mutumirwa mwatuzaniye byaba ari igikorwa cyiza cyane ku banyarwanda bari hari ikintu kimwe kijya kibaho bakitinya bakumva ko nta kintu bashoboye ariko burya iyo umuntu iyo bakoze buri wese umuntu yakoze afite aho agera ku ntumbero kandi ndetse niyo ashaka kanayirenza bitewe n'umusaruro aba yatanze kandi n'ubushobozi n'imbaraga bafite ngo rero ndi kumva rwose icyo gikorwa ariho agikomerezeho urumva ni gahunda nziza cyane ntabwo umuntu yavuga ngo siyakoze yarakoze rwose tumuhaye ijana ku ijana akomerezaho ndetse n'abandi bari hano mu Rwanda nabo babashe kumeza ngo ngende mu karere ka Ngoma hano mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu dugudu rema ya mbere ubundi bwo abenshi bazi ko ndambasaderi wa Radio y'Amerika no mu karere ka Ngoma
none Ngoboka zimwe mu mpanuro ubona abigeme b'abakobwa muri ako karere wawe uwo bakwiye kuronka ni nkizihe kugira ngo bifate neza bitware neza ntibagwe mu bibazo
urakoze cyane kwiki kimbaje ubundi n'ubundi hano mu karere ka Ngoma hari abashinzwe gukurikirana imikurire y'abakobwa ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi babafasha myumvire ni ukuvuga ngo n'ubundi bagomba kubigisha gahunda nziza atari izo kujya mu ngeso mbi kurenza ko abakobwa ni bamwe mu kintu cy'inzitizi ishobora kugenda kigongana n'amategeko cyane ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi ubwo usanga bari mu makoperative cyangwa mu dushyirahamwe ugasanga bari kwiteza imbere ugasanga umwana w'umukobwa ugasanga afite nka miliyoni zirenga eshatu ndetse ugasanga natwe b'abahungu kuko n'ubundi ni ikigereranyo hano cy'abakobwa muri abakobwa wenda hari n'imishinga baba bita Imbuto Foundation ibafasha cyane mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'indi bita Plan Rwanda rero n'Imbuto Foundation ni imishinga ikurikirana abakobwa cyane
katubandanye twakira uwitwa Claudie uraho neza
mara cyane
duhamagaye uri hega Claudie
amagaye ndi mubundi mu ntara ya Karuzi mbega uburyo bujya gukoresha mu ibyo bintu n'uburyo bw'iwawe cyangwa n'uburyo bujya gukora muri leta
muri uno mwanya aho ngeze naho ndi kunkora ibyo bita designing mu gukora iyo application nkarondera n'abo twakorana ku buryo noza ndaronka nk'abanyandikira kubera izo nyigisho zizaba ziri mu Kirundi mu Gifaransa bishobotse no mu Cyongereza kugira ngo bose babonere akajya ko kutahura izo nyigisho.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Chotelero mwese mkonda radio juu ya Amerika vigani una makuru twa twafite kuri sahani webigaru kiye tuboneyeho akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha uwabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikro ari kumwe nanje Fidenio Ngabo turabashimira mwese mugira umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza radio yanyu radio ijwi rya Amerika.